urumva radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi namwe mu gitangura kutwumviriza, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Fide Niyongabo, je nyoboye ibiganiro byo muri uyu mwanya. Uyu munsi ni kwa gatandatu tariki 27 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2018. Muri uyu mwanya tubiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini. Inyuma y'ibivugwa mu karere, turaza kubandaniza ku kiganiro iwanyu mu ntara bishimikira ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'Abarundi. Tuhere ku makuru avugwa mu karere. Mu Burundi, mu ntara ya Kirundo, imvura ivanze umuyaga mwinshi n'urubura yarahitanye byinshi muri komine ya Kirundo. Abahuye n'ivyo biza basaba kugarukirwa ko umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo asaba abanyagihugu gukomeza kugarukirana ko mu bihe nk'ivyo. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinzi.
Amazone atatu ya komine Kirundo niyo yaraye ahuye n'akaga k'imvura ivanze urubura n'umuyaga mwinshi yaguye ku mugoroba wo kuri uyu wa kane. Ayo mazone ni Gikuyo, Kirundo Centre na Kirundo Rirare. Mubiboneka cyane byahitanywe n'iyo mvura amazu azubwa mbere.
Ewe, inzu yanjye yarayisenyutse kubera umuyaga w'igihuhuzi waje ari mwinshi. Nari namanutse ku ikaburimbi nduze sanga abana ariko baraguguma. Ati none byagenze gute? Ngo twenge imvura ngo yaguye igwa ari nyinshi, niho rero twaciye duhungira kuwo mubanyi. Ngiye kuraba hejuru sanga n'amabati yagurukiye ahantu mu bitoke. Ndaheza ndayandura ingurube nzo nasanze nazo nyine zirimo ziramerekwa nabi kubera iyo mvura yaguye ari nyinshi. N'ubu aho hejuru haracyari kirangare. Rero mutugarukire ko mudufashe.
Ya hejuru harasambutse, hari hasakaye, nanasiho amatropika kandi nabo darasambutse. Ubu rero nyine ndi ngaha nyine nta na kimwe nyine aha, ubwo nagomba yuko nyine budufashe. Rega gusubira kubaka burya biragoye n'ukuri.
N'abarimyi ntibagira ayo bacira n'ayo bamira.
Ibifunguka byari bihari ariko mugaba byagiye, imyumbati yagiye, imyonyo n'abantu bari barariye kurya, none yose byarorombye hasi. Imvura irakize ikongera ikica, yatugiriye neza mugaba. Umuntu aho yarayiduhitanye.
Ibiharuro bitangwa na komine ya Kirundo vyerekana ko amazu yo kubamwo 89 yaraye asambukiye muri iyo mvura. Ibisakazo vyaragurutse ku birasi bibiri vy'ishure shingiro rya Rugero, biraguruka kandi no ku buriro bw'ishure shingiro rya Gikuyo. Ibiro vya zone Gikuyo navyo nyene vyarononekaye. Mu mashure abiri yasambutse ku ishure rya Rugero, abana bize bahava barataha izuba rigamburuye nk'uko umurezi twasanze yabitubwiye. Ibiharuro vya komine vyerekana ko hegitari 193 z'imirima y'ibitegwa vyatwawe. Ibitegwa vyari muri iyo mirima bigizwe ahanini n'ibijumbu, ibitoke, imiceri, imyumbati n'ibigori. Mu biharuro bitangwa na komine ya Kirundo nta havugwa abantu bahitanywe n'iyo mvura. Yamara abavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko ari Imana yakinze iciye ku bantu.
Imvura arayishatse kuduhitana, umuyaga waraje nyene urasitura inzu gose. Ehe, n'ubu hose hararangaye, none twipfuza abo dufasha.
Ibintu byinshi cyane twabonye, bamwe baranatembye, abana batara mu mwonga, abagore, abasaza, bo twakora akazi ko kubakora mu mazu tubikorera, twatwara ahantu nyene hari inzu ikomeye.
Ariko ntacyo babaye,
bamwe nyene hano duheye batwaye kwa muganga, aba iyo hepfo ku mwonga umva bamwe baravunitse, abandi nyene kwabaye nyene kubitaho nyene tondera ibishwara inkwi kugira basusuruke.
Kuri iyo mvura y'igihuhuzi yaraye isize mu kangaratete, abanyagihugu umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo asaba abanyagihugu kudacibwa inkokora n'ivyaraye bibaye. Macumi Daniel, umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo, abahamagarira nyabuna gushigikirana abagize ivyo barokora bakagarukira kubahuye n'ivyago. Macumi abasaba kubandanya basarura ivyo barimye ku rutasi, abatumirira kwitegurira irima ry'impeshi kugira ntibinjiranwe n'inzara. Mu Kirundo, mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda, ugutangura k'umwaka w'amashure trimestre ya mbere kwibonekejemo ukuyitabira guke ku mashure abavyeyi n'abanyeshure baganiye n'Ijwi rya Amerika bahuriye ku kibazo ca mikoro make nk'imwe mu mpamvu zatumye bateba kwitabira ugutangura kw'amashure. Ibindi turabishikirizwa n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi.
Mu itangazo ryandikiwe abayobozi b'uturere bose n'ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi riragira riti nshingiye kuri raporo yavuye mu igenzura ry'itangira ry'amashuri mu mwaka wa 2018 maze kubona ko hari abana batangiye kuzwa uburenganzira bwo kwiga kubera ko ababyeyi babo batatanze amafaranga bakwa n'amashuri mu buryo bunyuranye, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi mu Rwanda arasaba abayobozi b'uturere bose gukurikirana no guhagarika ibibazo byose bigaragara hirya no hino mu mashuri bijyanye no kongera agahimbaza musiki kagenerwa abarimu no kwirukana abanyeshuri batagatanze. Uyu muyobozi agasaba kandi uturere twose guhagarika imikorere yiswe kwitanoze igaragara muri amwe mu mashuri nko kwaka abanyeshuri amafaranga yo kwiyandikisha, amafaranga y'isuku, amafaranga y'ibitabo kandi bitangwa na leta n'amafaranga abana basabwa yo kubasha gufatira amafunguro ku ishuri. Uyu muyobozi asaba ko nta mwana wo mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe n'icya kabiri ukwiye kwakwa ayo mafaranga kuko atangwa na leta. Nubwo itangazo ryasohotse tariki ya 23 nyuma y'umunsi umwe amashuri atangiye mu Rwanda ntibyabujijwe bamwe mu bayobozi b'amashuri kongera kwirukana abanyeshuri. Aba ni bamwe bavuganye n'Ijwi rya Amerika twahuye mu masaha yo kwiga bari mu nzira bamaze kwirukanwa. Umwe ni umwana muto wiga mu mashuri abanza mu mwaka wa kabiri usibye kurira gusa nta byinshi yavugaga. Undi ageze mu mashuri yisumbuye we yabashije gusobanura uko byamugendekeye. Aba bombi biga mu ishuri ryubatse mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali ntabwo bifuje ko dutangaza ikigo cyabirukanye.
Ngiye ngo njye kuzana mushiki wanjye.
Ngo kubera iki? Ngo nta mafaranga watanze se?
Nanjye cyose nanga.
Ndubona urimo kurira birakubabaje? Kubera ko bakwirukanye bakubwiye ngo ugomba kwanza ugatanga amafaranga mbere yo kwiga?
Twatashye ni ukuvuga ngo iyo nza kuba iyo baza kuba ari abemera baba bakubwiye ati jya mu ishuri amafaranga cyangwa inshyimu zaba ugishaka nyuma ariko nk'abandi bari kwiga twe turi hanze twasohotse turi benshi.
None se ko bavuga ngo leta ntigomba kwirukana abana ubu kuki abayobozi barimo kubirengaho?
Natwe byatuyobeye nyine kandi atubwira ko leta ivuga ko abana bose bagomba kwiga bazadushakira ubuyobozi bujye hari navuga ngo ubujye bujya buri mu mashuri babwira abadirekiteri kuko ku minsi irukana umwana ngo akore ikimu kigiye atarize.
Mu mayira ntihagaragaraga abanyeshuri gusa kuko hari n'ababyeyi benshi bari kumwe n'abana babo babasubije mu rugo ku mpamvu zo kubura amafaranga y'ishuri.
Bagatumye
38 na 500 hari
hanyuma baramwakiriye se
irukada
bakubwiye ngo
bazamwakira uko nyazanye.
Ubu ni ukuvuga ngo umwana musubiranye mu rugo?
Hego arambajije ngo nabona ngahe ndavuga ntiwenda nshobora wenda kuzabona 20 nzamwandika ari uko yabonye niba yaze kumwakira kandi ari umwana wigaga hano urumva azamwakira nayabonye nyine.
Njyewe bambwiye 3,500 ndavuga ntago nayabona rwose. Mfite umwana ushaka kwiga cyane cyane umva arimo arererwa arira ati mate papa ko yanze ko niga tumba igenze aricaye ntago nzi igenze agarukiye ntago nzi niba naguze amafaranga nkayabona ntago nabona umuntu yamba nayabura ubwazicara.
Ibi bivugwa n'aba babyeyi ndetse n'abanyeshuri birahakanwa n'umuyobozi w'ikigo cy'ishuri abirukanwe bavuyemo. Yahamirije na Ijwi rya Amerika ko mu kigo cye nta mwana n'umwe wirukanwe.
Ngira ngo nenda kubera ko tukiri mu itangira ry'amashuri hari ubwo ushobora kubona abana bakiri mu nzira ukagira ngo wenda hari n'uwabirukanye umuntu hari ababyeyi twatumye ibyangombwa ko bagomba kugenda bagashaka amabirote bagashaka n'aho abana n'ibyangombwa bigaragaza y'aho abana bigaga kugira ngo tubashe kwakira dukurikije ibyangombwa ariko nta watumwe ngo agende azane amafaranga umwana abone ubujya mu ishuri.
Kubura kw'abanyeshuri ku bigo byari byanagarutsweho n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye ubwo yasuraga ibigo by'amashuri binyuranye mu itangira ry'igihembwe cya mbere hari ku wa mbere tariki ya 22. Uyu muyobozi yavuze ko yasanze ibigo by'amashuri byinshi abanyeshuri batarabigeramo ndetse asaba abayobozi b'amashuri kujya batangira kwigisha ku munsi wa mbere badataye umwanya. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ubu tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi ry'Amerika ishamira ni Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri studio 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwi kaze mwese nshuti bakunze mu biganiro tubafitiye kuri uno mwanya.
Ubarugwarisha n'iritume bugara imijyango y'ukwakira impunzi z'abarundi. Kuko uno munsi ibazo biri mu Burundi yashobora gutuma uyu cankuriya afata ingo guhunga akaza mu gihugu cy'Uganda.
Uyu ni Arsène Arakaza arongoye impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cy'Uganda asaba ashimitse ko igikorwa cyo guharura impunzi zahungiye muri ico gihugu kiriko kirakogwa na leta ifatikanije n'ishirahamwe gita impunzi ku isi RCR kitotuma ico gihugu cugara imiryango ku mpunzi shasha z'abarundi ziriko ziza zikigana. Iyo nkuru cyo kimwe n'ibindi vyerekeye uruhara rw'amashengero mu bihe by'amatora turarigaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi bacu kuva mu ndwi iheze leta ya Uganda n'ishami rya ONU gitaha impunzi RCR baratanguje iharurwa ry'impunzi ziri muri ico gihugu. Muri izo mpunzi hari abarundi, abanyarwanda, abava muri Sudani y'Epfo n'ibindi bihugu bitari bike harimo nka Pakistan. Impunzi z'abarundi ziri muri Uganda zisaba ko ico gikorwa kitoca gituma ubugihugu c'Uganda gihagarika kwakira impunzi z'abarundi ziriko ziza zikigana. Ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru ijwi rya Amerika ina Robi Elojuri Kaneza yavuganye na bamwe mu mpunzi zahungiye aho muri Uganda.
Icyo gikorwa cyatanguye ku munsi wa gatatu itariki 17 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2018. Ibiro by'umushikanganje wa mbere w'icyo gihugu bisanzwe biraba ibibazo by'impunzi nizo byagitanguje. Intumbero y'iryo barura ni ukugira ngo Ubuganda bumenye bitigiri by'impunzi buhaye indaro uko bingana ubu. Impunzi z'abarundi hari impungenge zifise zigasaba abategetsi b'Ubuganda kuzitwararika. Arsène Arakaza aseruka impunzi z'abarundi mu Buganda yaganiriye n'ijwi rya Amerika kuri telefone.
Nk'abarundi muraze hariho ikindi gitandukanye dufatiye ku kungene ari twebwe twenyine mu mpunzi zose ziri mu Buganda. Leta imaze kuza gusaba yuko twohunguka mu kwa kabiri 2016. Umushikiranganji w'intwari wo hagati Pascal Bandagiyagi na Kivat aragenda gusigura yuko hari amahoro mu Burundi, abantu bohunguka nta kibazo, naho badusigura kuri igikorwa gisanzwe. Turasaba leta y'Uganda nk'uko yama iri mu bihugu bitunganira impunzi yobandanya yakira impunzi z'abarundi. Nagomba ndakumenyeshe unyetseho turavugana hariho umuryango uhejeye ku telefona umbwira yuko ariho ugishika nobafasha kugira ngo baronke ipapuro y'ubuhungiro. Byumvikana neza yuko ibyo barugwarisha ntiritume bugara imiryango y'ukwakira impunzi z'abarundi. Kuko uno munsi ibibazo biri mu Burundi yashobora gutuma uyu cankuriya afata ingo guhunga akaza mu gihugu cy'Uganda.
Ariko rero n'abahahungiye hari bimwe mu byo bari biteze gukorerwa bataronswa nk'uko bisigurwa na Arakaza.
N'amashyamwe ari ngahanye biraboneka yuko nk'ikibazo c'abarundi hariho ubufasha tutaronka byo kwivuza, ugasanga ibyo n'amashuri nta muntu umwe aturaba, basanga amashyirahamwe ntakoreko aradufasha. Rero tukavuga tuti nibadufashe abanyeshuri bashobore kwiga, abantu bashobora kuba bafite imigambi babaterere aho mitahe mito mito bashoboye kubaho. Kuko murazi neza yuko naho umuntu aba yarahunze hariyo amategeko ayategerezwa kuba amwubahiriza, akaba n'ibyo bashobora kumufasha. Kuko murabona hari ibyo kwivuza, kwivuza no munsi hariho abantu banahohota ugasanga niwe kurakurikiranwa neza, hari abandi bafite izindi ngorane z'indwara. Tugahe tukavuga tuti kaba akaryo keza yuko ikibazo cy'iwacu bacyitaho kandi bakadufasha ibyo dukeneye muri rusange.
Imbere y'uko izo mfashanyo zemerwa, impunzi z'abarundi ziri mu Buganda zisaba gucungerwa umutekano kurusha muri kino gihe cy'ibarura.
Muri ibihe by'ibarurwa biraboneka neza yuko impunzi ziba zikeneye umutekano udasanzwe. Turasaba yuko abagiye kubibaruza umutekano ucungerwa cyane, kuko murazi muri ibi bihe turimwo amakuru aratangwa abantu bari kubarakoranira naha na hariya, ugasanga bamwe bafite impungenge bati mbega nta bantu bo muri leta boza gukurikirana impunzi cyangwa ubwirane. Tusaba yuko rero umutekano wo kubahirizwa gusumba uko byahora muri ibi bihe by'ibarurwa rindi ubutegetsi bwo mu Uganda batunganije. Kuko muribuka ibyabaye Kamanyola, muri azi ni Tanzania ko bagura bati ngo bunguke
Igihugu cy'u Buganda kimo bihaye indari impunzi nyinshi mu karere ka Afrika yo hagati niyo mu buseruko nk'uko biri mu byegeranyo by'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi ku isi HCR icumbeki impunzi ziva mu bihugu birenga 8 birimwo n'iziva ku mugabane wa Aziya mu gihugu cya Pakistan. Icyo gisata cyawo ni cyita impunzi cemeza ko mu Buganda hari impunzi zirenga miliyoni n'ibihumbi 200. Abenshi muri bo bahunze intambara zo mu gihugu cha Sudani y'Epfo bakaba barenga 947. Mbere ikambi ya mbere nini ku isi nk'uko bitigiri vya service yerekana iri muri ico gihugu ikaba yitwa Bididi irimo abantu barenga 276 bose baturuka muri Sudani y'Epfo ikaba itumbereye mu karere ka Yumbe mu buraruko bushira uburengero bw'Ubuganda. Abarundi bariyo ubu bagera ku 47. Eroje buri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi Amerika Washington DC turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya nk'uko mubimenyereye iminsi yose nkano mango turabashikiriza ico indongozi z'amadini n'amasengero zigona ku bibazo bitandukanye biba bivugwa mu kibano mu gihugu cy'u Burundi. Uno munsi rero turagaruka ku ruhara rwabo mu vyerekeye ivya politike ni mu gihe igihugu cy'u Burundi kiriko gisa nka icegereza amatora atandukanye n'ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro muti none abanyedini n'indongozi zabo bavuga iki ivyo bibazo bitandukanye. Bavuganye na mugenzi wacu Diane Ndonse mu kiganiro bagiranye i Bujumbura bavuze yuko nubwo hari uruhara rutari ruto bafise hariho akarimbi batarenga, ariko nk'urwego rw'abepiskopi ba Ekleziya Katolika muri ico gihugu ruremeza ko ikigo kwaco guhanura vyaryohera canke vyababaza abanyepolitike batarota babiheba. Reka duhe ijambo mugenzi wacu i Bujumbura Diane Ndonse atangura tubwira abatumire bari kumwe.
Patiri Nicitereze Lambert umunyamabanga mukuru w'inama y'abepiskopi Katolika mu Burundi turabaye bwakeye namwebwe Pasteur Seth Nkeshimana murongoye ugwego rujejwe gutunganya no gutunganiriza amadini n'amasengero mu Burundi namwebwe turabaramukije twari turindiriye kandi Sheikh Sadiki Kajandi arongoye idini ry'abayisilamu mu Burundi uno mustuza kuvugana kubijanye n'uruhara amasengero n'amadini muha ibijanye na politike y'igihugu. Twibutse abariko baratwumviriza yuko bumviriza ijwi rya Amerika deka dutangure tubaza mwebwe party mbega ibijanye na politike y'igihugu mwebwe birabega.
Ibijanye na politike biratwega cyane gwose kuberako Ekleziya mu butumwa ishikiriza urukiza rw'abantu bose kandi urukiza guzuye nkuko Yesu yabitubwiye avuga ati naje kugira ngo abantu baronke ubuzima kandi ubuzima bwuzuye. Iyo niyo nyigisho na Ekleziya Katolika ishikiriza kugira ngo abantu baronke ugo rukiza rwuzuye, ni ukuvuga urukiza rwo mu mpande zose, kuko umuntu murabonagizwe n'umutima akagirwa n'umubiri. Hanyuma rero Ekleziya mu gushikiriza iryo jambo ry'Imana iraheza rero igashaka yuko rimurikira abo bajejwe gutunganya iby'igihugu kugira ngo baronke umuco ukwiriye batunganirize neza abo bajejwe. Nicyo bituma rero politike ibyerekeye politike bituraba gose kandi ntidushobora kubica ku ruhande kuko bigize ubuzima bw'abantu, kuko abo bakristo dushikira ijambo ry'Imana bari kandi muri izo nzego za politiki. Hanyuma Ekleziya murabona ikwishikiriza ijambo ry'Imana ikagerekeza no kugo ruhande rwa politike icigirira heza igahanura igahanura igakebura kugira ngo abo bajejwe politike bisunge by'ukuri baronderere by'ukuri ineza y'abanyagihugu bose.
Ego reka duhe ijambo Pastor Setinkeshimana nawe arongoye ugwego rujeje gutunganya no gutunganiriza amadini n'amasengero ariko rutarashaka guhurikirwamo na bose. Pastor Setinkeshimana mwebwe namwe mufasha gute abanyagihugu aribo bakirisu banyu kugira ngo bashobore kuba mu vya politike no mu bukirisu?
Ego cyane biraturaba kaba bituraba mu ntambuko zibiri. Ubwa mbere nuko aba a bi novuga ko basana bihebeye ibikorwa bya politike ko nibyo akora mu buzima bwa minsi yose n'abanyamashengero yacu turongoye. No kuvuga n'abanyamashengero biturabo ro ku rugo rwego ko inyigisho dutanga ari inyigisho zitegerezwa kubarongora mu gutunganya no gutunganiza neza igihugu na bene co
n'abakirimo. Ni kuvuga yuko ijambo ry'Imana mwigisha rifasha ari ryo mucisha mu kugira ngo mwigishe.
Yego.
Ariko nk'ibyo igihugu kiba gisanzwe kiriko kirigisha navyo bigenda gute?
Ikete Paulo yandikiye Abaroma gicaca 13 uhere ku murongo wa mbere havuga ngo mwubaha abaganza ko nta kuganza kutava ku Mana akongera ngo ukuri ho kwazanywe n'Imana. Byumvikana yuko ijambo ry'Imana ari ryo rumuri rwa twese riduhamagarira kubaha abaganza. Yero batanze intumbero twebwe nk'abanyamadini ico duca dukora nuko muri kwa kubaha duhamagarirwamwo na rya jambo ry'Imana twigisha dutegerezwa kuba abambere kubaha.
Reka tugaruke gatoyi kuri Patiri Lambert citegetse neza na neza muri ibyo bijanye n'ubuzima bw'igihugu mu bya politike mubafasha gute?
Inyigisho ngengamibano z'Eklezia turabona neza aho Eklezia bwizwa gushimikira kugira ngo yunganire abajeje kurongora abandi gutunganya iby'igihugu kugira ngo baronderere by'ukuri ya neza y'umuntu wari we wese. Kuko nko nabivuze intumbero ni imwe ni ukurondera urukiza rw'umuntu uwo ari we wese. Ubwo nago rero ruboneka mu gihe umuntu ashima aravye impande ziwe zose kugira ngo ashobore gushika kugwa urukiza rwuzuye. Hanyuma rero urabona yuko Ekleziya yigisha urukundo, ikigisha amahoro, ikigisha umwumvikano, ikigisha ikigongwe. Ku buryo bwo rero intererano Ekleziya itanga mu bwo buryo ari ukwibutsa inkingi z'amahoro isi ikeneye, inkingi z'amahoro igihugu gikeneye, inkingi z'amahoro umuntu wese akeneye. Izo nazo ni ukuri, ubutungane, urukundo n'ikigongwe.
Ego Pasteur Setinkeshimana yaje kuvuga yuko mu Baroma yuko havugwa yuko mukwiye kugamburukira abaganza. Mbega mu kubagamburukira harimo gufatanya nk'ubuye bavuze bati turiko twigisha kuri iki, ubwo butumwa namwe mukabutwara gucyo mu bakirisi murongoye?
Iyo abaganza bafashe intumbero kandi izo ntumbero zama ari nziza, muri ya ntumbero yo gutunganiriza abarundi bose societe y'u Burundi kwigira neza, iyo rero hari ubutumwa bwa leta butanzwe nk'amatangazo twe turacishako akarurero harakunda kuza amatangazo y'ibikorwa, imigambi bico gucandaga, imigambi leta ibifitiye ikene gushikana ku banyagihugu bo hasi.
Amanama
ni gake batubwira amanama, bakunda kutubwira ibikorwa, imigambi ivyo bakene gutangaza kugira ngo ushikire abanyagihugu ku rwego rwo hasi. Ikindi dukorana na cane muri uku gufashanya n'ubutegetsi nuko dutumirwa mu manama kenshi mu nteguro z'ibikorwa n'imigambi ya leta nk'akarero ibintu bitama CSRP.
Ego nko muri kino gihe hariko harigishwa bijanye kwemeza canke guhakana iyinyanyirwa y'ibyirizwa shingiro nko muri byo bikorwa nk'intererano mu gireyo bari nk'iyi,
nibaze ko ikibazo kandi n'ubu arije mu bitumbereje ko
kuri mwese.
Ego muri iki gihe rero turi mu bihe vyihinyanyirwa y'ibwirizwa shingiro.
Ego ndabanje karorero hari nkisengero iheruka kuvugwa yo mu ntara ya Rumonge ari nyikisha yatanze kubijanye n'ihinyanyirwa nyene y'ibwirizwa shingiro imengo barigishije gutora ego cyangwa gutora oya, ariko yarigishije nayo yarafashije leta ibikorwa yari irimo. Bamwe bakavuga ati iryo sengero ryo baryakoze nabi, abandi bati ryo baryakoze neza. Kuri mwebwe muvuga kwiki?
Jewe ico nagomba mvuge icambere cyo nuko nimba hari umurongozi w'ishengero kanaka yabyigishije uko avyumva ubwo n'uburenganzira bwiwe ariko ntaheza ngo acaserukira amadini yose jewe numva iyo mumbaza muti nka wewe uvuga gute jewe novuga nti murazotora ikiri ku mutima aho none noba mpagaze hagati na hagati
mwebwe namwe mwavuze ko mwigisha hari ibyo mwaba mwemerewe n'ibyo mutemerewe mu bijanye n'intererano yanyu vya politique hari aho mugarukiriza murafise akarimbi
birumvikana yuko eklezia munyisho zayo uze ahivoma inyigisho ishikiriza hanyuma igikuru yo itanga umuco ikigisha ikashikiriza urwo rukiza rw'Imana abantu bose hama kandi ndetse hariho n'ikindi nagomba kwibutsa eklezia kandi munyigisho zayo iraheza igashikiriza ikigisha nibyerekeye demokrasi muri cha gitabo nababwira dufise mu bitabo bindi kuvuga kiraba inyigisho ngengamibano barigisha ba Kristo ibibwizwa kuranga demokrasi hanyuma ibyo navyo biri mu byo tuzatuributsa ba Kristo kugira ngo bamenye ibyo boza barafatira kugira ngo batunganye neza igihugu cyabo hariho ibyo navyo bikuru ni ukubahiriza umuntu wese mu gateka kiwe hanyuma ukudakumira n'umuntu numwe mwitunganyo ry'intwaro no guteza imbere igihugu hariho ukumenya yuko twese mu gihugu dufise uburenganzira bungana tawo kwitwaza ngo ari hejuru y'abandi cyangwa kitwaza igikenye hanyuma hariho ukumenya yuko bose bafise uburenganzira bwo guharanira ubutegetsi hanyuma kandi hakaba umwidegembyo ukwiye kuri bose hanyuma ukubahiriza ibyo twese dusangiye bimwe twita itunga rusangi ibyo ni bimwe mu byo tubwirizwa gushikiriza abakristo
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara
twibutse abatwumviriza yuko twari turindiriye n'iciyumviro abarongozi z'idini rya Islam baza guterera ariko umutumire Sadiki Kajandi ari na warongoye iryo dini ntarashobora gushika turabandanya ariko ikiganiro Patiri Citegetse Lambert mu bijanye n'intererano yanyu vya politique hari aho mugarukiriza murafise akarimbi
hanyuma rero warubajije uti none murafise aho mugeza turafise aho tugeza nyene kuko amategeko y'Eklezia hari kurira dufate yuko abasaserdoti bagira politike baja mu nzego za politike ibyo ntibirekuwe amategeko y'Eklezia arabibuza hanyuma iyo bishitse rero akagiraho Eklezia isabwa kuja mu gweguru na ruriya za politike n'ukubera ibibigize kuburyo budasanzwe ibibigize kuburyo budasanzwe kuko ntibiri muri kamere yayo canke ntibiri mu ndinganizo yabyo
yego nk'akarorero nk'igihe ishobora guhamagarirwa kuja muri izo nzego ni nkajyari
nk'akarorero ni hajye bashobora gusaba yuko ngo abapatiri baje gufasha mu byerekeye urwego rujejwe gutegura amatora kuko ku rwego n'urwa politike canke hajya basavye yuko hagira abapatiri bogenda mu mugwi ujeje utegura ibiganiro by'abarundi canke igihe haba kwego rujejwe amatongo naho nyene barasabye yuko
ego
ibyo byose murabizo n'inzego za politique ibyo ro kugira bishike nuko leta canke ugo rwego rubarukeneye sacerdote rubwiza kuba rwabisavye icese eklezia hanyuma eklezia nayo ikabona yuko bibereye hanyuma ro igaheza ikishura igatanga inyishu hanyuma rero naho nyene iyo bamaze kwemera baraheza rero bagacha bagiriranira amasezerano kugira ngo uyo mupatiri yarungitswe mu kurangura ico gikorwa leta ya musavye akirangura hisunzwe.
Twibutse abatwumviriza ko mwari kumumviriza ijwi rya Amerika aho twari ko turavuga kujanye n'uruhara amadini n'amasengero aha ubuzima bwa politike y'igihugu. Diane Ndonse na Inda Kiremesheje ndabakengurukiye.
Mwakoze cuti bakunzi mwari kumuratwumviriza yakoze Innocent Kimenyi ari muhinga bw'ivyuma na ingenieur Linus Diane na Hazwe nanje tuzosubira ejo aho twatanguriye muranigwe mu banyu no mu byanyu.
Ababandanya kutwumviriza mu masegonda make isaha 12 muratega amatwi ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza iminsi yose kuwa gatandatu kuri iyi saha.